abanywa nyenda w'umugambwe Senere bahagaritswe mu ibanga ridasanzwe ku munsi w'Imana nyuma y'inama y'umutekano yakurikiye cyo igwajingo y'uwo mugambwe mu ijoro ry'imbere y'uwo munsi muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura murengero bw'u Burundi bose uko icyenda n'abagabo ku munsi wa gatatu bahavuye bacirwa urubanza gukiriraho uwo munsi nyene bajanywe mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara cya Bujumbura abafashwe bose nk'uko byemezwa n'indongozi za Senere bari bafite amabanga ku mitumba itandukanye y'ikomine ya Nyabiraba mu mugambwe wabo bamwe mu miryango ifite abo bafunzwe bavuga ko bahohotewe basigura ko batigeze bahabwa amahirwe yo kunganirwa n'abashingwamanza kandi ko bamwe muri bo bahagaritswe mu gihe bari berekeje mu misa yishyura ikibazo cyo kumenya niba abantu bavuga ko bari kutihanganiranira gutangura kwibonekeza imbere yo kwa amatora y'2020 umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushinganji bw'intwari hagati mu gihugu yabigarutse ko aboneraho akaryo ko kugabisha umugambwe Senere w'ucegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka agatorwasa n'abanywanyi biwe Tarcisse Niyongabo
hariho by'ukuri n'ibyo inzu y'umugambwe yaturiwe muri Bujumbura I Nyabiraba ahanibaza ko urubanza rwacitse ejo rukibiriraho rwerekana neza yuko abantu baturiye ijyanye n'umutwa I Bujumbura basanzwe ari abo mugambwe Senere w'ijyangoro nyine yahiye mukacabona rero yuko ahubwo hari ingendo nshasha yadutse kugira ngo bacoze igihugu aho abantu biturira ku inzu haba bagakoma induru tugasaba rero yuko ahubwo abo bantu bogaba kandi twebwe abantu duheruka kwemerera uwo mugambi bigasubira kugaragara kandi ko aribo bariko barakera ako kaguma tuzohita tubafatire ingingo zibereye tukabonaho yuko kubagabisha babyumve kuko byaragaragaye by'ukuri ko aribo bituririye ijyanzu dusaba rero yuko boheza bagakurikiza amategeko kandi bakumvikana ntihagire amacenga bashiramwo muri kino gihe
Bwana Niyongabo yanagarutse ku cy'ubushinganganji avugira buriko burakora kugira ngo amatora yimirije ategurwe neza
nagomba menyeshe ko icyo turiko turakora kandi ubushikiranganji ubu nyene turiko turavugana ariko haraba inama y'abarongoye imigambwe gushika ku rwego rw'intara hamwe n'ababura amatari umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu inshuro zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abenegihugu ariko arakoreshereza mu ntara ya Gitega mu ntumbero yo kweganya abantu kugira ngo bayage baganire hanyuma bashobore kumva ibintu kumwe mu ntumbero yo gutegura amatora atekanye kandi abere igihugu cyacu
umugambwe mushasha w'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka agatorwasa yahoze atwara umuhari w'inyeshamba paropeutu FNL waje guhinduka umugambo FNL uje gucishamo kabiri mu nyuma ya nkirwa kubandanya nyo zina wemerewe kuwa 14 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka kuva ico gihe rwasatanga ugisekeza ryo kugura ingoro z'umugambwe mu ntara n'ukwerekana indongozi zawo kuko abagenzi intwaro n'igipolisi bavuga ko zitazwi bigatuma batoroherezwa mu bikorwa byabo kugenekezo rya 12 kukwezi no kuri uyu wa kane ishyirahamwe ryitaho uburenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch ryasohoye inyandiko rivuga ko abanywanyi b'uwo mugambwe bahohoterwa bakanahamwa risaba akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kugumiza ijisho ku biriko bya mu Burundi no gufatira ibihano abategetsi bamwe bagizwe ayo mabi nubwo ryemeza ko muri ako kanama nyene hari ibihugu bitanga ibyemezo ko mu Burundi yatanze ikirasha harimo Uburusiya, Ubushinwa na Guinea Equatorial bisigura kwihamwa rivugwa rikorerwa batavuganwe n'ubutegetsi inyagaje inyuma imbo za politiki gusa erojo buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.